Banje kubara mutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira mu rutunge kuri minota twabacereje kugira ngo tubashikirize ano makuru amakuru tugiye kubashikiriza kuri no mutaga aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuri no w'Imana hari ko harakugwa ikibazo kubigisha abashasha bagiye kuzuhabwa akazi ko kwigisha mu mashure yisumbuye n'amashure mato mato murano makuru tuza kubashikana mu ntara y'urigi atuza kubamenyesha ingene ico kibazo kiriko kiragenda umutekano wifashe neza mu ntara ya Bubanza inyuma y'igitero cabaye ku munsi wa kabiri w'ino ndwi turiko turasozera ivyo bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara amenyesha ko abanyagihugu basubiye mu mirimo yabo kandi atamasasu acumvikana muri iyo ntara mu gisata c'inkino hatunganije kuva kuri no w'Imana ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri mu mupira w'amaguru w'abigeme urongoye igisata kijeje gutunganya amahiganwa y'abigeme mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero yo kuraba ingabire z'ugwaruka rukiri utoro kina umupira w'amaguru mu bigeme sayo gusa twafitina yandi navugwa makungu ido nido ni mukanyi sase mu hinga bw'ivyoma nkabangiye gufashwa na Alphonse kubyimana sangwe kazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cyo kumenyesha makuru abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu baraye ijoro ryabo rya mbere mu gashoko gakuru ko mu ntara ya Bubanza bakabungurije muri ako gashoko umunsi wejo mu gihe bari bafashe ku munsi wa kabiri w'indwi twari dutanguye bagirizwa mu gihe bari bagiye kurondera amakuru ku gitero cyari cabaye muri iyo ntara amashirahamwe atandukanye na cyane cyane ishirahamwe Sans Frontières rijeje byo kumenyesha makuru hamwe na Human Rights Watch bariyamiriza ifungwa ryabo bamenyesha makuru Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Egide Harerimana Terrasse Mpozenzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bakaba bahagaritswe ku igenekerezo rya 2022 gutugutu n'umwaka igihe bari kuratohoza amakuru ku bijyanye n'umutekano muke wari kuravugwa muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza tukivuga ibijyanye n'icyo gitero nyene ngo tekano ngo bifashe neza muri rusangi mu ntara ya Bubanza inyuma yaho ku munsi wa kabiri w'inondwi hari umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho baci bateye muri iyo ntara ya Bubanza bivugwa na buramatari w'iyo ntara ya Buramza ya Bubanza na komurantunga Terrasse Nobis Butoyi akana ko atawa masasu acumvikana muri iyo ntara na cyane cyane muri komine Musigati agasaba abanyagihugu arongoye kubandanya ibikorwa by'iterambere no kubandanya bateza imbere amahoro muri bino bihe by'umutekano tumukurikira
nyuma yaho abona ko itabagizi banayi batereye Bubanza baciye igihanga bakavugana mu gitambo gatsura bagomba kuri gukora nkuko bakoze ruhagarika mu ntara ya Cibitoke hamba tukashobora kubabuza kubandanya icyo kuba kibi unye umutekano mu gitero kuko icyo gihe abanyagihugu bari bagize ubwoba barakanguka baraja kuri centre ya Musigati barasubiye imihana kubararima kubarakorerwa byose bikitewe twavuga rero yuko umutekano umeze neza ntagorane bose bari kubikora byabo
amakuru ava ahegereye mu kibira biravuga ko baguma bumva hari amasasu avuga ibyo mwivuga kwiga
je ndibaza ko ari ukubesha nta masasu z'ukuri sizi icyo kibiri icyo ari cyo kuko turi mu ntara y'Ubanza hari ibibira bibiri hari ikibira cya Musigati ikibira cya Musigati kirakontoroye neza ntagakacira kuko ifite mbere n'abasaza bacungera ikibira kuko twabashyizeho imbere y'uko kiritangwa twaka ko ibirajya akanga itwemerera ikibira niyo bari rero batumenyesha ko atamuzi umariyo izo nkoho mu bo bavuga ati twumva dukuri kutuhiga ahanye mu ntara yacu y'Ubanza ikindi kibira dufise cya Rukoko nibyo ntawavuga ngo ndatse kine zo bimeze canke masaza kuza ko bazi ko duhana ubiwe na Kongo duciye ku Sizi ariko gushigiza isaha kiretse ibihuha kuko mu vyumva na mwebwe nta nkoho by'ukuri turubivugira mu byo bindi aba bari cyumvikana ko ndemye ntekanye nibyo nta kujya mu mukondo wa justice kuko turafashanya n'abigejwe ikari mu gipolisi kugira ngo tubwire umutekano w'intara yacu rero kuva ku munsi wa kabiri ayandi masasu tubasubira
bega nigiki musaba abanyagihugu
abanyagihugu ni kuri cyakinda basaba nuko by'ukuri umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura ni ikintu kibuze atara kimushaho gukoreka rero naho bikora imawe kurateye kuri kuravoma byose batamutekano igikuru je gituma rero tubasaba ko bavuga mu mutekano ukuza baraba neza abantu bashasha bari mu ngaho hantu bazi ari bashasha nibyo twakwanka abatembera ariko tukababaza muvahe mujahe mugezwa n'iki muzamara imiti ingahe tugafita ibitabo bitigeze kwandikamo hamba tuko turakomeza n'amakomite ajishimo arimo bose ajishimo umutekano kiri ngaho abura amatari bintare yabanza ndumva notera kabo abo nabo babagizi banabi kuko twese bakora abagwanyi nabagizi banabi kuko nabantu bita kwicuma nabo twosaba ko byukuri wo kumva ko igihugu cyacu cyatanze yabanza twarabonye intambara bihagije kuko tayi intambara dukeneye bivyumvikana ko umuntu wese azoba atanguye kuza gutera intara yabanza hakigongwe hakinya hakigongwe kizohaba baze babiye
uyu akaba yari buri amatari b'intara yabubanza yari ko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Evariste nziko banyanka nari nawe babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru mu gisata cindero abakeneye akazi ko kwigisha barenga igihumbi n'amajana 200 bo mu ntara ya Rurigi baje gukora ikibazo kuri w'Imana ku ishure gitiriwe mugabe kazi wa gahimbare mu gisagara ca Rurigi muri bo bamwe bamaze imyaka myinshi barangije amashure bavuga ko bahabwa amahirwe make ngo kuko bariko bayiganwa n'abakivuye ku ishure ku ntebe y'ishure vuba bacibuka ivyo bize kubw'ivyo basaba ko hoshingwa amanota afatikwa ko mu gutanga akazi kugira ngo hamwe nabo bamaze kirekire baravuye ku ishure bashobore guhabwa amahirwe kuri iryo shure isazi 3 zageze ikibazo kitaratangura kuva isazi 2 n'iminota 10 bakaba bariko barahamagara ku ntonde abakora ico kibazo muri igi n'inkuru twarangikiwe na Jean Claude Shimirimana
Bamwe mu bahuriye ku ishure gisumbuye gitiriwe mugabekazi wa gahimbare mu gisagara ca Ruyigi baje gukora ikibazo cyo guhiganwa ku bakeneye akazi ko kwigisha baridoga ko amahirwe atangana kuri bose nubwo biboneka ko bafise ishaka abamaze imyaka irenga 5 barangije amashure bayaze na radio isanganiro bavuga ko bobo bahawe amahirwe make yo kuronka akazi ngo kuko bahiganwa n'abarangije vuba amashure bacibuka ivyo bize nubwo bemera ko bahawe inyigisho zo kubashira ku rugero rumwe abo bamaze igihe bavuye ku ntebe y'ishure bavuga ko inyigisho z'imisi ibiri zidakwiye maze bagasaba ko naho bakoze ikibazo kimwe bose hoshingwa amanota afatikwa ko mu gutanga akazi harabwe imyaka y'ishure bagiye baraherezamwe amashure abandi bavuga ko bafise amahirwe make nabize ishure y'indera bigisha ngufi ariko bagakora ikibazo kimwe nabize ishure y'indera bigisha ndende abo nabo basaba ababijejwe ko tandukanywa amanota afatikwa ko kubahabwa akazi muri iyo migwe ibiri ngo kuko uwize umwuga imyaka 4 hari vya sunja mu bumenyi uwize imyaka 2 ku ishure gitiriwe mugabe kazi wa gahimbare mu gisagara ca Ruyigi ikibazo nyezi nahageze isazi 6 z'umutaga kitaratangura kuva isaha 2 z'igitondo bakaba bariko bahamagara ku ntonde abakora ico kibazo bongera babereka nibibanza bicaramwo Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Radio Isanganiro
Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi kengurukire umushikiranganje Jambye ndirahisha mu kiganiro kwamenyesha makuru ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko abazoroswa kazi arabigisha bangana ibihumbi 200 ku gwego gw'igihugu ngo bakazoroswa kazi mu mashure yisumbuye n'amashure y'inyuma ishure shingiro nyuma karuko gato tuca tuza tubabwira makuru avugwa muri politiki
inami sumbingimba
Isazi 6 zirarenga ko iminota 36 ngaha muri studio za radio isanganiro ndabibutse ko ano makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage ikambere murashobora no gusanga andi makuru atandukanye muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo isanganiro Burundi mu gisata cha politike urunani rw'abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bari hanze y'igihugu bari mu runani senarete ngo nibazo kwitabira amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2020 biri mu itangazo ryasohoye kuri w'Imana n'uko Urunani inyuma y'inama y'imisi 3 yari maze imisi irikirabera mu gihugu cy'Uganda urunani senarede rukavuga ko ruzo kwitabira amatora ruri mu runani ariko nguzo kwitoza ku izina ry'ugo runani azomenyeshwa hanyuma nkuko tubisoma muri iryo tangazo ugo runani nuvuga ko rugiye kurungika Anise Niyonkuru yahora ari mu Burundi ngo kugira ngo abandanye amenyekanisha ibikorwa by'urunani senarede mu gihugu yamara ngo urunani senarede rukababazwa nuko ngo ibyo bumvikanye na leta y'u Burundi mu nama yabereye inayirobe mu gihugu cya Kenya kubijanye n'itegeko ry'amatora bitariko biragenda uko bavyumvikanye mu gisata nawe kijanye n'ivyo burimyi abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza barasaba kuroswa ikigo kibafasha mu kurobanura imbuto ngo kugira ngo bashobore kurima bigenda neza mu buyobozi bw'itukikije uburimyi n'ubworozi bubanza basigura ko bageze ku ntambwe ishimbinjije mu kugwiza imbuto ku biterwa bimwe bimwe ubuyobozi bukavuga ko bugiye kubandanya icyo gikorwa wirinda ndayiraba arongoye DPI bubanza akavuga ko ubwo buyobozi buri ko burakora uko bushoboye kugira ngo intara iteze imbere igikorwa cyo kugwiza imbuto Space Caritas Kabanyana
ku masoko atandukanye hano mu ntara ya Bubanza haribonekeza ibiciro by'imbuto biri hejuru ugereranyije no mu mezi abiri aheze nk'ikiro cy'ibiharage bakunda gutera mu kiyaya cimbo bita kaje mu nkangara cyagogwe 1500 ubu kirarenze 2000 gushika ku 2500 intete z'ibigori bisanzwe zari ku 600 ubu zigeze ku 2200 ibigori by'imbuto birabanuye bita ibigori bya kijambere ikiro kigurwa amafaranga 600 nk'uko rimye babimenyesha ikiro cy'ivyema byo gutera kigurwa amafaranga ari hagati y'2400 n'2450 abarimye twavuganye bakavuga ko izo mbuto zizimbye bakaniyumvira ko zizimba kuko muri no ntara atakigo kigwiza imbuto gihari mu buyobozi bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi bubanza basigura ko intambwe bageze ko yo kugwiza imbuto zirobanuye ishimishije kubiterwa bimwe bimwe nk'umuceri n'ibigori wirinda ikeza arongoye PAE bubanza akavuga ariko ko hakiri imbuto zikenye kuko atabagwiza mbuto bivyo bitegwa baraboneka atanga karorero kivyema ikiro c'imbuto kigugwa amafaranga 2500 muri kino gihe akanasaba abarimye babishoboye gukoresha igipande cabo citongo mu kugwiza imbuto zigikenye mu ntara ya Bubanza na ikigo kigwiza imbuto zirabanuye ngo barasabye ko coboneka muri no ntara Space Caritas Kabanyana Bubanza hajye isanganiro
Space Caritas Kabanyana ibubanza tukukengurukire mu gisata cy'inkino naho kuno w'Imana niwe watangura ku nchuro ya mbere iganwa ryo mu cicaro cha kabiri mu mpira w'amaguru mu bigeme urongoye igisata kijeje guteza imbere umupira w'abigeme mu Burundi mu ishyiramo ryo umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero yo gutegura abakinyi bakiri bato mu kuraba ingabire zabo OPPC Kabura Eugenie ashikiriza ko ibikenewe byose kugira iryo higanwa rizogene neza babitunganije agatera kamo abavyeyi kutabira intambamye abigeme bifuza gukina umupira w'amaguru tumukurikira
bariya yihangiro murazi yuko development mu mpira w'amaguru wabigeme cyane mu bagabo bikenewe iyo hamaze kuba benshi bamaze gusaza cyane imyaka iratera imbere ni byiza ko twa dufite abapepiniere ashaka gusubira abandi bakinyi babyanze mu kibuga
imigwizo yo kwitabira iryo higanwa yo bingana gute
imigwi yo bari mu 10 inkira cyara mu mitwe n'ibijyana rya gicicaro cya kabiri cy'umupira w'amaguru wabigeme
kubijanye n'ivyankenerwa bikenerwa kugira ngo higanwa rizogene neza byaba byifashe gute
ego me murazi ko tudenge nitanga ko dushobora kote kugira umukinyi cyane umugusha wo kwinjira mu kibuga ufite ibikoresho byose bikwiye nk'uko mwaba mubona imigwi yo mu cyaro cya mbere tuba tuyifasha kugira itangure gushinga inzara mu kibuga reka n'umugwi yo mu cyaro cya kabiri cy'umupira w'amaguru abigeme twaragerageje ko dushobora kose kugira tubaronde ibikoresho bikwiye
nakaye ka mu motera abandi bigeme kugira ngo bashobore kwijukira runo rukino rw'umupira w'amaguru
totera kamo cyane cyane abavyeyi babo bayimirize kuzana abana babo bahurumbire gukina umupira w'amaguru w'abigeme kuko harageze yuko umukenyezi cyangwa umwigeme ashobora nawe kwerekana ubumenyi mu mupira w'amaguru w'abigeme tukazoca dutangura guhimiriza no mashuri mato mato n'ayisumbuye kugira badufashe guturungikira abakobwa cyangwa bagira ikinyino mu makorere aho baherereye yose mu mashuri y'intango n'ayisumbuye
amakuru yo mu makungu
ano makuru tuyarangirize mu yavugwa makungu mu gihugu cy'u Algeria ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 6 z'ijoro niho abari ko baritoreza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikiringo cyabo cyo gushikana amadosiye yabo carangira mu mugwi ujeje gutegura amatora ayo matora azoba ku igenekerezo rya 12 kuno kwe igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 nyene umwaka turimo 2019 inyuma yaho asibije ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 4 hamwe no ku igenekerezo rya 4 ukwezi ngwi abantu 222 akaba aribo bariko baritoreza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu aho uza kwisonga ari uwahoze arongoye urunani rw'abatavuga rumwe abo bose bariko baritoza bakaba ariko baritoza kugira ngo bashobore gusubirira president Abdelaziz Bouteflika yaramaze igihe kitari gito arongoye ico gihugu nkuko tubisoma ku rubuga rwa RFI Afrique abatavuga rumwe na leta beshi bakaba batashobye kwitabira muri ayo matora na cane cane abagwiriye mu migambwe igwiriyemo abayisilamu Ayo matora akabategekanije nk'uko nayabwiye kugenekereza rya 12 ukwezi kwa 12 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho umukuru w'igihugu Donald Trump kuri no w'Imana bitegekanije kwa vasora itangazo kubijanye n'igitero cyarakira kibaye mu buraruko bwa Syria mu karere kagwiriyemo imihari y'iterabwoba ya Islamic Abubakar Bahad amakuru atangwa n'ikinyamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhere ku kinyamakuru Newsweek hamwe ni televiziyo CNN yemeza ko ico muri ico gitero urongoye umugwi wabo biterabwoba iyo basize ubuzima muri ico gitero akaba ari no ngaha duce turangiriza amakuru twitwa bateguriye ndabashimire mugi mwese mwari zabiri ndamushimire na Alphonse kubw'Imana ikarafasha mu buhinga bw'ivyuma mukanya mugaca mu bandanya mukurikira amakuru yandiswe n'ibinyamakuru
Jean-Marie Vianney ngenda kumana
kuri mwebwe mudukurikira kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru
ikinyamakuru iwacu kigaruka kuhagarikwa ry'abamenyesha makuru bacu n'umushoferi ihagarikwa bandika ko ritakurikije amategeko mu ijambo ry'intangamarara iwacu yandika ko Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harimana Terence Muzenzi bari bishikiye ku rubuga gutohoza makuru nkuko bisanzwe ku bumenyesha makuru bakaba bari batwawe mu modokari na Adolphe Masabarakiza
icyo kinyamakuru cibutsa ko inkuru bari bagiye gutohoza ko yavuga gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta n'imigwi yabitwaje ibigwanisho bari bateye mu ntara ya Bubanza bakaba ngo bahagaritswe bataratangura neza akazi kari kabajanye amatohoza bari gukora akaba yahereye mu gasho nkuko vyandikwa muri iryo jambo ry'intangamarara rya iwacu kibutsa ko uburenganzira bwo kuronswa inkuru kuyirondera no kuyishikiriza ari ikintu gihambaye muri demokarasi kinemewe nibwirizwa ingiro ry'u Burundi
Amarise akukira makomine ari kure y'imigwa mikuru arakenye abigisha byandikwa n'ikinyamakuru cy'abigisha La Voix de l'Enseignant
Akarorero batanga na Karisiri mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi ivise abigisha babiri gusa batanga ivyigwa mu myaka 3 y'inyuma y'ishure nshingiro mu gisata c'ivyigwa by'imibano Icyo kinyamakuru kivuga ingene umwigisha w'icongereza yahejeje ku ishure ndera abigisha NS afata ivyigwa bitanu by'amasaha 27 iruhande y'ico cyo yakurikiranye ngo aranatanga kandi cigwa c'indondabihugu icy'ubutunzi n'ivyo kwiyungunganya n'ibindi wundi mwigisha yize ibiharuro agatanga ivyigwa by'imibano n'ibindi bibiri kugira kwiza amasaha 23 kundwi
abo bigisha babiri kuri iryo shure bafashwa n'umuyobozi hamwe n'ubujejwe ivyigwa bafise nabo nyene umwe amasaha 27 wundi 25 kundwi La Voix de l'Enseignant kikandika kwivyo biheza bikica akandi kazi bari basanzwe
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Isoko rusange yo guhanahana ibidandazwa ku mugabane wa Afrika yaratangujwe kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka tukavyibutswa n'ikinyamakuru Burundi Echo cyongera ikamenyesha ko Burundi butaratera igikumu ku masezerano ashinga iryo soko rusange rya Afrika
mu karere ka Afrika y'ibuseruko nk'uko ikinyamakuru Burundi Echo kibanza kibivuga Burundi na Tanzania nizo bitaratera igikumu ku masezerano agenga iyo soko rusange umushikiranganje ajejwe ubudandaji yemeza ko Burundi buriko bukora ibishoboka byose mu ntumbero yo gutera igikumo ku masezerano agenga iyo soko rusange
nico gituma ishire hamwe ry'ubudandaji ryo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Trademark East Africa rifadikanije n'umugujejwe ubutunzi mu muryango wa Afrika watunganije inama rukokoma ku bijanye n'iyo soko rusange ya Afrika ico kinyamakuru cyandika ku by'ubutunzi kivuga ko intumbero nyamukuru kwari ukugira umwihwezo ku kamaro k'iyo soko rusange ya Afrika ku Burundi byamenyeshejwe n'umuyobozi wa Trademark East Africa
tukivuga ibijanye n'ubutunzi ikinyamakuru Le Renouveau cyandika ko kudatanga amatagisi bicibonekeza mu bisata bitandukanye mu ntara ya Bubanza ico kinyamakuru cya leta gifatiye kubishikirizwa n'ikigo kijejwe amakori n'amatagisi Uber kivuga ko ivyo byibonekeza mu gisata cy'amagara y'abantu ku mafarmasi 120 yabigenga yakozwe ko amatohoza 90 yonyine niyo yamenyesheje ibikorwa vya ayo mu kigobe.
Ikinyamakuru Roho Novo kibandanya chandika ko ku mavuriro 18 yabigenga 9 yonyene ari yatanga makori ni mu gihe abafise amabagirane abadandaza ibikoresho byo kubaka nk'urucekeri amabuye n'umusenyi imbaho n'ibindi atanumwe aravyemanga kugira ari hikori kandi bikoregwa ku mugaragaro.
Ivyo biruko nk'uko ikinyamakuru Roho Novo kibandanya kibivuga mu gihe ikigo Aubert gishima ihadabu yinjira rivuye mu ntara bubanza iryo naryo rikaba rigera ku miliyoni zirenga 75 z'amafaranga y'amarundi mu mezi atatu arangiye.
Ahani naho duciye dusozerera no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwashikirijwe na
Evariste Nzikobanyanka
afadikanije na Francine Ndio kubwayo ibihe byiza hose muherereye naho
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.